Umugwi igihugu wigenga ugateka kazina muntu mu itegeko rya ushizeho ryo kugenekereza rya gatanu kwezi kwa mbere umwaka wa 2011 ingingo ya kane ivuga ko umugwi igihugu wigenga utegerezwa guhurikirana ibijyanye n'ikintu cy'agateka kazina muntu mu Burundi ku munsi Habimana Consolat cyegera cy'urongo CNDH amenyesha ko ari muri iyo ntumbero bagendeye amabahero yo makomine basanga hari abantu benshi bafungwa bidakurikije amategeko wa mupfasoni arerekana amakosa mwamwe akogwa n'inyamira mabi ivyatumye yumvira kubigisha kugira ntihagira abasubira gufungwa bitari ngombwa
turashobora gushika ahantu tugasanga hariho nk'abana bato usanga batari bwagere imyaka byo gushobora gufungwa no kumvirizwa n'amategeko iki turashobora no gusanga abakenyezi usanga bafunzwe kumbure bibungenze bafite nk'inda zirenze amezi atandatu canke bafise ababebe batarakwiza ayo mezi atandatu hari nabo dushobora gusanga bafunzwe ku vyaha vy'amadeni canke imanza z'amatati zategereza kujyanwa mu masentare y'intango
bamwe mu nyamirama bizari muri ayo mahugurwa baremeza ko amakosa kenshi bakora bayakoreshwa n'abajejwe intwaro bamenyesha ko biri mu bitera amatati hagati y'izo nzego zibiri
ego mu bisanzwe ntawodeha yuko izo kazi zidakunda kuba mu masegiteri twashwokishe makomine atandukanye twaciho dukoreramo izo kazi urashobora guhura nk'umu administrative mu chef de zone cyangwa umusanteri akakuzanira nk'umuntu ngo yakosheje ngo umufunge muga wewe nk'umufundi umucuri kuri akora mu by'amategeko umusiguriye yuko iyo ka cyotumi afungwa ukimusiguriye ntumufunge uwo muntu akakuzaniye gacumenga uramugaye
izo nyamiramabi kugira akazi kabo kagende neza basaba ko abajejwe intwaro nabo boroswe inyigisho
icyo genda neza nuko ugambe na mbere hoho ho ku ruhande rw'intwaro par example nka misanteri akwiye kuba azi amategeko akamenya yuko naho umukuru mutumba mahaye raporo cyangwa chef de zone ko yazanye umuntu kugira umufunge ngo ntibamufunze akamenya ukuna karifi yati iki cyari muri affaire civile iki nacu cyari muri affaire penale tikari turabye n'uburemere bw'iki cyaha uwo muntu ntibyabikwiye yuko acafungwa atabanjije gutohorezwa ibyo yahagirizwa uko bimeze
uno munyagihugu w'ingozi aho amahugurwa yari ko arabera amenyesha ko atizeye ko ho hari kigiye guhinduka kubera izo nyigisho asaba nyabona ko abakora amakosa boza barahanwa kugira ngo sigabanuke
nukuri icyizere ntacyo tubona kabisa ntacyo tubona nibagerageza babigishe ariko icyizere kiragoye kanatsinda burya kugira umuntu ahindure ingendo si ibintu bica biba ubwo nyine ni ibyo kwitondera nyine hanyuma rero n'abigishwa bakabyumva bakabona icyiza kiri muri ibyo bintu ahandi hoho nta cyizere tubona na bitwaye kweri
Habimana Consolat icyegera cy'urongoye CNDH amenyesha ko igikorwa cyo gutuza ayo mabakorwa n'inyamiramabi makomine atandukanye y'u Burundi hakenewe ingufu z'inzego zose biraba asaba ashimitse abashikiriza amanza ba Repubulika mu ntara ko abantu abo baraba ko abantu bafungwa hisunzwe amategeko uko gufungira abantu ubusa byibonekereza mu gihugu bituma amabohero y'u Burundi arengerwa nk'uko byashikirijwe na Aloyse Habonimana ajijwe igisata cy'amategeko mu buyobozi bukuru bujejwe amabohero mu Burundi hari tariki 17 ukwezi kw'indwi uno mwaka igihe u Burundi bwariko buhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe Nelson Mandela yahoze arongoye igihugu cya Afurika y'Epfo amabohero makuru 11 ari mu Burundi yategerezwa kwakira abantu 4,194 arimo 10,000 n'amajana 832. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.